VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha. Muri kumwe na Jefide Niyongabo Kaze mu biganiro byacu kuri radio nshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mu bihe biri imbere dushobora kuzajya kwita intare amazina. Ibi byose rero birashoboka gusubizaho ibyari biriho byaje gucika, gufata neza ibikiriho kugira ngo birusheho kuba neza, bitere imbere.
Ubu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu birori byo kwita izina abana b'ingagi. Amabarabara y'umugwa mukuru w'igihugu cya Gabon Libreville yagaragara no musiko wa gatanu. Umushikiranganji wa mbere wa Turkiya yatangaje no musiko wa gatanu ko perezida w'igihugu cya Uzbekistan yitavye Imana. Umuvugizi wa perezida w'igihugu cya Nigeria yiyamirije akamo katewe n'umugambwe ukomeye utavuga n'umwe na leta kuko atanga imihoho. Aya makuru n'ayandi twabateguriye kuri iyi saha turayabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Amabarabara y'umugwa mukuru w'igihugu cya Gabon Libreville yagaragara uno musiko wa gatanu mu gitondo inyuma y'imyerekano no gutana mu mitwe. Amazu yaraturiwe mu gihe abatavuga rumwe na leta bishuye ku makuru yatangajwe ku munsi wa gatatu ko Ali Bongo yasubiye gutorwa kuyobora igihugu. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Idriss Fall ari ku mugwa mukuru Libreville avuga ko ibintu byose vyugaye muri ico gisagara ko atakintu na kimwe umuntu ashobora kuronga. Aba bakumbwa mukuru Libreville barafise ubwoba bwo kuja hanze, amabarabara arugaye. Ivyo bikaba vyageramiye bikomeye gutwara ibifungurwa mu gihugu. Ubusuma bwimonogoje ku mugwa mukuru vyatumye ubwoba abantu bafise bwiyongera bikomeye. Abantu barenga igihumbi baramaze guhagarikwa mu gihugu cose. Hagati y'amajana 600 n'amajana 800 muri bo bafungiwe ku mugwa mukuru Libreville. Ivyo bitangazwa n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati aremeza kandi ko abantu batatu bishwe. Yamara ntiyamenyesheje amazina yabo canke ngo hagire ibirengaho ashikiriza. Inyubakwa ku mugwa mukuru Libreville harimo inyubakwa y'inama nshingamateka zaraturiwe ku munsi wa kane. Ubufaransa bwahoze bukoronije Gabon bwariyamirije uruhagarara n'ubwicanyi mu gihugu, yamara bwamenyesheje ko atanga ingo buzofata. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Turkiya Binali Yildirim yatangaje uno musi kwa gatanu ko perezida w'igihugu cya Uzbekistan Islam Karimov yitavye Imana, yamara leta y'icyo gihugu imenyesha ko perezida Karimov arwaye gusa bikomeye cyane. Yadirim yashikirije ubutumwa bw'umubabaro uno musi kwa gatanu mu nama yagize na leta yiwe yerekanywe kuri televiziyo. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Turkiya Binali Yildirim amenyesha ko perezida Islam Karimov yitavye Imana. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press bimenyesha ko umutegetsi akomeye aserukira igihugu cya Kyrgyzstan n'umutegetsi wa leta ya Afghanistan batangaza ko abakuru b'ibihugu byabo batumiwe mu birori byo gushingura Karimov ejo kuwa gatandatu. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryasubiyemo amakuru yatanzwe n'abaserukira ibihugu byabo avuga ko Karimov yitavye Imana afise imyaka 78 nyuma yuko ahitanywe n'ibibazo byo mu bwongo. Itorokanizo ry'amakuru ry'Uburusiya Fergana naryo nyine rimenyesha ko ivyerekeye gushingura perezida Karimov biriko biraba mu gisagara cy'amavuko yiwe cya Samarkand. Islam Karimov ni umutegetsi yatwaje agahotora igihugu cya Uzbekistan mu kiringo kirenga imyaka 25. Yarakandamije abatavuga rumwe nawe kandi ntiyigeze ategekanya uwo musubirira. Mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguri. Umuvugizi wa perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yiyamirije akamo katewe n'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta People's Democratic Party mu mvunyapfunyo PDP kuko atanga imihoho. Umugambwe PDP uvuga ko imigambi ya perezida Buhari mu bijanye n'ubutunzi yatumye igihugu kija mu bibazo bikomeye cyane abanyanigeria barimwo. Umugambwe PDP watangaje kandi ko ukubandanya kuzera ku bitoro kwa leta ya perezida Buhari no kudashingira no gushingira ubutunzi ku kintu kimwe arivyo vyatumye ibibazo bikomeye ubutunzi buhari muri iki gihe muri Nigeria. Umugambi utavuga rumwe na leta PDP uvuga ko buhari yoteruza gutanga ibihoho bidatevye hamwe atobashoboye guhindura ukuntu ibintu byifashe mu by'ubutunzi muri iki gihe mu gihugu. Ibiro by'igihugu bitororokanye ibiharuro ku byerekeye ubutunzi byemeje kumugaragara ko Nigeria iri mu bibazo bikomeye cyane by'ubutunzi. Ubutunzi bw'igihugu bwagabanutse birenga gato y'ibice 2%. Mu itangazo ryashikirijwe itangazamakuru ku munsi wa gatatu, Deji Adeyanju, umuyobozi w'umugambwe PDP mu bijyanye no gutangaza amakuru, avuga ko bisa n'uko Perezida Buhari adashobora gutorera inyishi ibibazo by'ubutunzi igihugu kirimwo. Yamara mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, umuvugizi wa Perezida Buhari Garba Shehu avuga ko Buhari atari we yotegerezwa kwagirizwa ibibazo by'ubutunzi bihari muri iki gihe mu gihugu. Amenyesha ko ingingo leta yashize mu ngiro zizohindura vuba uko ibintu byifashe mu by'ubutunzi mu gihugu. Igihuhusi Hermine cyihaye inkumbi no musi wa gatanu mu gitondo ku nkengera z'ibahari muri leta ya Florida mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva icyo gihuhusi cyagabanutse inguvu mu gihe cyariko gitera kija muri leta ya Georgia ihana urubibe na Florida. Igihuhusi cya mbere kibaye muri leta ya Florida mu kiringo kirenga imyaka 10 cyatumye amatara acika kandi haba imyuzure y'amazi. Vyitezwe ko urugero rw'imyuzure y'amazi rugera ku santimetero 50 mu bice bimwe byo muri leta ya Florida. Buramatari w'intara ya Florida Rick Scott avuga ko icyo gihuhusi cyo ku rugero rwa mbere gishobora kugeramira ubuzima bw'ababa muri leta yiwe. Igihuhusi Hermine cyarimo imiyaga inyaruka gushika hafi y'ibirometero 130 ku isaha imbere y'uko gishika muri leta ya Florida. Buramatari Rick Scott yatangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu bice 51 vya Florida mu gihe Perezida Barack Obama yasavye ibiro vya leta ya Amerika bijejwe ibihe vyihutirwa kuguma bimucira ku mayange ku vyerekeye igihuhusi Hermine. Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Radio ya Amerika i Washington DC makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Ku nshuro ya 12 mu Kinigi mu karere ka Musanze mu ntara y'Uburaruko bw'u Rwanda kuri umunsi wa gatanu habereye ibirori byo kwita izina abana b'ingagi 22 bavutse muri uyu mwaka. Ni ibirori byitabiriwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasavye abanyarwanda bose kubandanya kubungabunga inyamaswa zo muri parke kuko zinjiriza igihugu amafaranga atari make. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Abamisemo kumwita izina umwiza.
Nitwa Cyizere Rukundo Fidance. Habanyeye kwita umwana uvuka mu muryango witwa ya mbere, nyina akaba ari Izuru, akavutse ku itariki 14 Gashyantare 2016. Habanshimishwe no kumwita ndi umunyarwanda.
Aba ni bamwe mu batoranijwe bagombaga guha amazina abana b'ingagi 22 bavutse uyu mwaka. Kwita izina abana b'ingagi bavuka byatangiranye n'umwaka wa 2005. Ubu bikaba byakozwe ku nshuro ya 12. Abashinzwe iby'ubukerarugendo mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB bemeza ko kuva gahunda yo kwita izina abana b'ingagi yatangira mu mwaka wa 2005, umusaruro uva mu bukerarugendo wikubye inshuro zigera ku 10. Kugeza ubwo muri 2015 hinjije miliyoni 318 z'amadolari y'Amerika. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB Francis Gatare avuga ko u Rwanda rukomeje gusubiranya za parike zari zarashizemo inyamaswa ngo zongere zibe nyabagendwa.
Pariki y'Akagera imaze gusubirana inyamaswa, zimaze gusubiramo, zimaze kwiyongera. Igihe twahuraga hano umwaka ushize hari hamaze gusubizwamo intare indwi zari zagarutse muri pariki y'Akagera. Ubaho tuvugira zikaba zimaze kwikuba inshuro ebyiri, zarororotse zimaze kuba 14. Hakaba hari ingamba zo kugarura n'inyamaswa z'inkura muri pariki y'Akagera bitarenze muri uyu mwaka.
Intare indwi zagejejwe muri pariki y'Akagera iri mu burasirazuba bw'u Rwanda umwaka ushize zivanywe muri Afurika y'Epfo. Perezida Paul Kagame witabiriye umuhango wo kwita izina abana b'ingagi yasabye buri munyarwanda wese gushyiraho umwete mu gusubiranya ibyari biriho byaje gucika, cyane cyane nk'inyamaswa zitakiba mu Rwanda kandi zarahoze, ndetse no gufata neza ibiriho muri iki gihe.
Ariko gusubizaho intare muri pariki y'Akagera nategereje kwaza kongera ngo ari hafi kudutumira kujya kwita izina. Mu bihe biri imbere dushobora kuzajya kwita intare amazina. Ibi byose rero birashoboka gusubizaho ibyari biriho byaje gucika, gufata neza ibikiriho kugira ngo birusheho kuba neza bitere imbere ndetse bitubuke ibi byose ni inshingano itari ya leta gusa ahubwo ya buri munyarwanda wese
umwaka ushize w'ingengo y'imari ubukerarugendo bwinjirije u Rwanda amadolari miliyoni 318 aya mafaranga akurwaho angana na 5% ahabwa abaturage baturiye za parike ngo babashe kwiteza imbere u Rwanda magingo ya rufite parike enye parike y'ibirunga aribamo ingagi ya Nyungwe ya Kagera n'iya Gishwati Mukura yagiye uyu mwaka izi parike zose abaturage bakaba basabwa kuzibungabunga kuko zifitiye runini igihugu mu myaka 5 ishize abakerarugendo basura u Rwanda bikubye inshuro zirenga ebyiri mu mwaka wa 2010 abasura u Rwanda barengaga 600,000 mu gihe umwaka ushize wa 2015 abakerarugendo basuye u Rwanda basaga 1,300,000 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru tuze mu Burundi naho amashuri 6 y'akarorero Ecole d'Excellence mu Gifaransa niyo agiye kugurugwa mu Burundi muri uyu mwaka w'ishure w'2016 ushira umwaka w'2017 ugiye gutangura amashuri azotangurira mu myaka y'indwi n'umwaka wa mbere w'igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye gikurikira ishure shingiro inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eloge Urikaneza
Ayo mashuri y'akarorero mu turere dutanu tw'igihugu cy'u Burundi ni ishuri ryisumbuye rya Musenyi riri mu buraruko mu ntara ya Ngozi Kiremba mu ntara ya Bururi mu Manuko Lycée Notre Dame de la Sagesse rizwi ku izina rya Senede riri hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega ishuri ryisumbuye ryo mu Rusengo mu ntara ya Rwigi mu Buseruko hamwe na Lycée Saint-Marc na Lycée Ngagara mu gisagara cya Bujumbura mu Burengero umushikiranganje w'indero Jean-Pierre Ndirahisha atubwira abanyeshure bazoja kwiga bitewe n'intara baturukamwo
mu buraruko bw'igihugu abanyeshure bo mu ntara za Ngozi Kayanza Kirundo na Muyinga bazokwiga mu ishure ya Lycée Musenyi mu ntara ya Ngozi hagati mu gihugu abanyeshure bo mu ntara za Gitega Karusi Mwaro na Muramvya bazokwiga muri Lycée Notre Dame de la Sagesse iri mu ntara ya Gitega mu bumanuko bw'igihugu abanyeshure bo mu ntara za Rumonge Bururi na Makamba bazokwandikwa muri Lycée Kiremba yo mu manuko iri mu ntara ya Bururi kumvo y'ibitigiri binini by'amashuri ari mu karere k'Uburengero abanyeshure bo mu ntara za Bujumbura igisagara cya Bujumbura bubanza na Cibitoke abanyeshure bazokwiga mu mashuri y'akarorero abiri Lycée Saint-Marc iri mu Ngagara na Lycée Ngagara nyine iri mu Ngagara mu gisagara cya Bujumbura abanyeshure bo mu ntara zo mu Buseruko ari zo Ruyigi Cankuzo na Rutana bazokwiga muri Lycée Rusengo mu ntara ya Ruyigi
ku itariki ya 15 kukwezi niho hazokorwa ikibazo cyo kuja muri aya mashuri y'akarorero ku banyeshure binjira mu mwaka w'indwi abaja mu gice cya kabiri cy'ishuri nshingiro nabo bazojamwo hisunzwe amanota baronse mu kibazo cya leta
ku binjira mu mwaka w'indwi w'ishuri nshingiro hazokorwa ikibazo mu byigwa by'igifaransa n'ibiharuro ku bana bahejeje umwaka w'icyenda n'umwaka w'icumi nabo bazorungikwa muri ayo mashuri bafatiye ku manota baronse muri cya kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu gice cy'amashuri gikurikira ishuri shingiro abanyeshuri bajya mu mwaka w'indwi w'ishuri shingiro bari kureba uko icyo kibazo nababaye aba mbere mu mwaka wa gatandatu bose babyifuza kandi mu mashuri yose yo mu gihugu cyacu cy'u Burundi Itariki yo gukora ikibazo ni ku igenekerezo rya 14 nyakanga 2016 ikibazo kizotangura isaha 2 kikazobera ku migwa mikuru y'intara zose
amafaranga abana bazoba batanze mu kwiyunguruza bavi wabo kugira ngo bashike ku migwa mikuru y'intara ubushikiranganje bw'indero buzoba basubiza umushikiranganje ndirahisha amenyesha kandi ko atamunyeshure n'umwe yujuje ibisabwa akumiriwe muri aya mashuri y'akarorero mbe none aya mashuri y'akarorero nikazobarushije ayandi mu ndinganizo yayo
aho kumure dosanga abarimu atari nyabo tuzoheza dutangaze tuvuge tuti umuntu yifuza kuza kwigisha mu iri shuri ry'akarorero asaba akazi bushashe zikuvuga ko abarimu bari abategerezwa kwigisha mu aya mashuri hazigisha abigisha twemeza n'ukuri ati abana n'abarimu bazi neza yuko bariko barigisha mu ishuri ry'akarorero
abigisha bazotanga ubumenyi mu mashuri y'akarorero bategekanijwe turusho nk'uko byemezwa n'ubushikiranganje bw'indero muri kahise kitunganywa ry'inyigisho mu gihugu cy'u Burundi riba irya mbere hashirwaho umugambi w'amashuri y'akarorero abanyeshuri bazotoranywa kuyajamwo na kindi kintu kidasanzwe bazorihishwa cihari eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi ingingo yafashwe yo kudashorera ivyo gufungura mu gihugu ca Congo na karushi bazaniye abanyarumonge ibiciriro ku isoko aho kumanuka vyaraduze mu gisagara ca Rumonge. Umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse yavuganye n'abadandaza, abasumyi, abateka mu buriro na buramatari w'intara ya Rumonge.
Ingingo gukingira umwimbu mu gihugu cy'u Burundi mu guhagarika ishorwa ryawo mu bihugu bibanyi nta karusho irazana uce mwemwe by'igihugu.
Umva nk'umugore umuhaye amahera nk'10,000 azana utuntu turi mu gasashe ucubona ko byose byaduze ucumutahura kuko siwe.
Uyu ni umwe banyagihugu bo ku mugambo kw'intara ya Rumonge ari mu bidogera iduga ry'ibiciro twaganiriye. Abo nabo bavuga yuko itakira gaseshwa rumuri.
Ibiciro ni binini cyane bigumye byenderera gucyo ku giciro banyagihugu twomererwa nawe.
Nk'ibitoki ugasanga utetse nk'igitoki tubandira 10,700. Umuceri waraduze kare twaragura 10,200 mugabo bikiro tugura 10,500 cy'umuceri. Ibiharage kare jone twagura 10,200 ubu tugura 10,500. Amakara twagura 13,000 ubu twagura 16,000 umufuko.
Intori zozo zirazimbye bagira nk'intori 5,200 uko itomate n'izibiri kuri 2.
Ne kubona ko unye atabikije muri Kongo ngo bijya buke. Niyo mujya gusoma nta karusho mubona.
Kintu cindagara gusa cyari ya karusho. Mugabo naho nyene si cyane kirenga kine nubona bagabanije.
Ntara Rumonge iri mu karere k'Imbo nimwe mu ntara z'igihugu zaho zimbuka cyane. Igice kimwe cy'umwimbo cyahora gishogwa mu gihugu cya Kongo bidandazwa byaca mu kiyaga Tanganyika byapakiriwe ku kivuko kiri ku mwumbu w'intara ya Rumonge. Ibyo navyo byarabigizwe hari n'ibifungurwa mbumbarugo nk'ibijumbu, ibiraya hamwe n'amashu. Yamara kuva asotse ingingo ibuze iby'imbuga by'u Burundi kujabuka imbibe, igiciro cyavyo hakugabanuka cyariyongereye. Imvo yabitumye ngo twavyiganiwe n'umudandaza w'amashu n'ubukene bw'ibitoro maze imisi bwibonekeza.
Aha na 38 hajya na 56 kare zahora zigwa nka 200 aho ubu na 300.
Rero naho biruko ubu nta bizimbugo byo ngaha mu Rumonge bikijabuka muri Kongo none nagira bica bizimbuka
naho rero hajya babugiye ko bijabuka muri Kongo niho natwe isoko yagiye gupfa kare wazana nk'imifuko 5-10 ngaho bakaza bahakurangura nk'itatu ariko burashira ngaho ukagangara ukabura umuntu umagushorera
none ubona ko mutagifisa abakiriya nagira muca mukorora ibe
rero ibiciro biduga kubera amamodokari kugira zishike ngaha niho bigorana ku mamodokari.
Uyu munyagihugu atashimye ko tumuvuga izina afite inzu y'uburiro mu gisagara cya Rumonge. Iyo nzu iruhande y'igituro cy'imiduga ija mu ntara za Makamba na Bururi nayo nyirashimangira ko ikintu cy'igitoro iri inyuma y'iduga ry'ibiciro ariko arongera ko n'inzibigwa y'ibyahora biva mu gihugu cya Tanzania ritosigwa inyuma.
Byaduze cyane cyane aho igitoro kiburiye ugasanga rero ko birangura babirangurira kubera igitoro baca babaduza ugasanga amarahani menshi. Nuko kuntu hagiye harafatwa ingingo zo kwibidandazwa umwe bidasohoka ibindi n'ivyinjira ugasanga biboneka nabi nabi.
Iduga ry'ibiciro ribandanya kuvugwa mu ntara ya Rumonge ariko abategetsi bo muri iyo ntara bo bavuga yuko nyabuna ibiciro vyagabanutse. Uyu ni buramata w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana.
Ubu mu ntara ya Rumonge sindiko ndashikuza ku mahera 300 uragenda muri restora izo bita za mamanitiriye ngaha ugafungura uragenda ku mahera 500 ugasuma.
Ubwo buriro bw'abantu bato batora amata y'intara ya Rumonge yavuze twa ugiyemwo twasanze ari sahani igurwa mu 1,000 cy'amafaranga y'amarundi. Yamara abanyine ubwo buriro bavuga yuko bagabanije igiciro kubera ubukene bw'abakiriya bavuga yuko ubu bakora bahomba
ibiciro byanaduze kandi nabantu baragabanutse isaha n'umuntu yagurisha setisa cyangwa kagurisha igihumbi bagafungura neza atakibazo umugabo ubu urengeje amajana 5 naho ibameranje agomba mpaka umwe kuri 5
mu gihe murangura menshi mwe mudandaza kuri make mu kweri iki
no kubura ko umuntu hagira kutohagarika kazi usanzwe ukora no gufata ikibanze mu gihe byanze nkabona sindose kujya gusoma ncangenda mu isoko ngasaba ideni bakama nkazori habukeye canke bukeye bwa kandi kugira mbandanye nkore
kumugwa mu kwintara rumonge Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyo nkuru radio ijwi rya Amerika ibandanya kwacikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi n'amakinyarwanda i Washington DC
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inyuma y'imyaka itari mike u Rwanda rwabonye abagwiza tunga bagiye kurufasha gutangura kubaka ikibuga mpuzamakungu c'indege ca Bugesera. Ni mu masezerano u Rwanda rwasinyanye ni Societe Mota Engo yo mu gihugu ca Portugal. Eric Bagire ubuse yakurikiranye ivyaye masezerano yo kubaka ico kibuga c'indege.
Namasezerano agaragaza ko iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera kigiye kubakwa mu byavuba ku matariki ataragaragazwa intego bihaye nuko kizarangira kubakwa mu mpera z'ukwezi kwa 12/2018 muri aya masezerano ubutegetsi bw'u Rwanda bwari buhagarariwe na ambasaderi Claver Gatete ministri w'imari n'igenamigambi mu Rwanda na mugenzi we bwana James Musoni ministri w'ibikorwa remezo mu Rwanda ndetse na bwana Francis Gataru kuri ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB bose bashimye iki gikorwa barakibona nk'inyungu mu nzego zitandukanye ku gihugu kandi kizafasha rubanda haba mu bucuruzi mu bukerarugendo no mu zindi nzego uko niko bwana James Musoni ministri w'ibikorwa remezo yabwiye ijwi rya Amerika
cyo bivuze nuko u Rwanda mu byukuri bungutse irindi shoramari remereye miliyoni 400 n'ishoramari shoramari nini ariko ngiye kunguka ikibuga cy'indege gihuje n'igihe u Rwanda rugeze muri iterambere birumvikana muri iki gihe cyo kubaka aya mafaranga azaha abanyarwanda benshi akazi ariko n'ubwo ni iterambere rigiye kuza ku Rwanda muziku ngubu rumaze kuba hub ihuriro abantu baza gukora inama bamukera rugendo ingendo nyinshi z'abajya hirya no hino muri Afurika no hanze babanza kunyura hano so biravuga ko u Rwanda byongeye amahirwe y'iterambere y'u Rwanda byongeye amahirwe y'iterambere rya Rwanda ya indege y'u Rwanda nayo izakomeza kwagura bikorwa byayo ariko noneho n'abanyarwanda muri rusange bigaragaza ko abo bashoramari bafite icyizere u Rwanda
bwana Manuel Mota uhagarariye company y'ubwubatsi Mota Engo Africa avuga ko imaze imyaka 70 yatangiriye muri Angola nawe yishimiye iki gikorwa kandi yizeza ubufatanye butajegajega
this continent is our roots
uyu mugabane ni wo soko yacu intego yacu ni ukuguma hano imyaka myinshi by'iburi imyaka 40 ariko byinshi bizaza nyuma kandi dutegereje umusaruro w'uyu mushinga ndetse ari nawo umusaruro w'u Rwanda kuri aya masezerano hiyongeraho ko nibamara kubaka iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera bazagikoresha mu gihe cy'imyaka 25 ishobora kuzongerwaho imyaka 15 n'ikibuga mutavuga ko kizatwara ku ikubitiro miliyoni 418 z'amadolari y'Abanyamerika kikazaba gifite ubushobozi bwo kwakira abantu miliyoni 1,700,000 ku mwaka mu gihe bateganya kuzacyongerera ubushobozi bateganya kuzongera gushoramo imari ya miliyoni 400 z'amadolari y'Abanyamerika mutavuga ko bibaye muri icyo gihe kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera cyakakira miliyoni 1,500,000 z'abagenzi ku mwaka mu magambo baragaragaza ko mu mpera za 2018 iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera kizaba cyuzuye ariko haracyariho gushidikanya kuko imishinga imwe n'imwe yakunze gutangira bikarangira idindiye nk'inyubako Kigali Convention Center ubutegetsi bwari bwarihaye ko yagombye kuba yuzuye mu myaka itatu ariko byayifashe imyaka irindwi muri uyu mushinga wo gutangira kubaka iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera u Rwanda ruvuga ko rufite imigabane ya 25% abashoramari 75% iki ni ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera cyari cyaritezwe imyaka n'imyaniko kandi bavuga ko kigiye gutangira kubakwa mu bihe bya vuba mu gihe hakiriho abaturage batarishyurwa hanini kubera ibibazo bitandukanye batewe ishavu n'intambwe abagenzi babo bahoze baturanye
nuko yitwa shavuye ku buryo urebye abandi bagiye ukuntu bameze urabona ugasanga amaze kugira kwiterambere icyo gihe bagendaga isambu ya 2,000,000 yabaga ari isambu nziza itunganye ariko abagwa 2,000,000 iri murenye ikibazo cyagura amafaranga 150,000 bagenda ariko udafite 500,000 ntabwo agura akabanza
nge ndabona hari akantu gakwiye kwiyongera nko ku bantu bayabuze rwa niba umwe yaragiye akayabona mbere nge nkabona nyuma mwatubariza niba hari akantu bakongera ku bantu bayabuze bakagize igihe batazi ngo bazayabonera
ubutegetsi bwizeza ko byose bigomba kuzaba byavuye mu nzira akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twatwe bafitiye kuri isaha ya mara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije amabarabara y'umugwa mukuru wigiye guca Gaboni Breville yagaragara uno munsi wa gatanu mu gitondo inyuma y'imyerekano no gutana mu mitwe amazu yaraturiwe mu gihe batavuga rumwe na leta bishuye ku makuru yatangajwe ku munsi wa gatatu ko ari Bongo yasubiye gutorwa kuyobora igihugu Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Turkiya Binali Yildirim yatangaje no munsi wa gatanu ko president w'igihugu cya Uzbekistan Islam Karimov yitavye Imana ara leta y'icyo gihugu imenyesha ko president Karimov agwaye gusa bikomeye cyane Yildirim yashikirije ubutumwa bw'umubabaro no munsi wa gatanu mu nama yagize na leta yiwe yerekanywe kuri television Umushikiranganje wa mbere wa Turkiya amenyesha ko president Islam Karimov yitavye Imana itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press nimenyesha ko umutegetsi akomeye asurikira igihugu cya Kyrgyzstan n'umutegetsi wa leta ya Afghanistan batangaza ko abakuru b'ibihugu byabo batumiwe mu birori byo gushingura Karimov ejo ku munsi wa gatandatu Umuvugizi wa president w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yiyamirije akamu katewe n'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta People's Democratic Party mu mfunyafunyo PDP kuko atanga imihoho umugambwe PDP uvuga ko imigambi ya leta Buhari mu bijyanye n'ubutunzi yatumye igihugu kija mu bibazo bikomeye cyane abanyanigeria bahanganye navyo muri iki gihe igihuhusi Hermine cyahaye inkomo no munsi wa gatanu mu gitondo ku nkengera z'ibahari muri leta ya Florida mu manuka bushira ubuseruko bwa leta zunze ubumwe za Amerika kuva icyo gihuhusi cyagabanutse mu nguvu mu gihe cyari ko gitera kija muri leta ya Georgia leta ihana urubibe na leta ya Florida igihuhusi cy'amere kibaye muri Florida mu kiringo kirenga imyaka 10 cyatumye amatara acika kandi haba imyuzure y'amazi njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twatwe bafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri mikoro mari 11 na Fidel Niyongabo washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.